Nzamba.
Nzambi la samirana.
Niteka numunezero gusubira guhura namwe nshuti bagenzi ba Radio Nzamba gateka kawe kuri igenekezo rya 5/0 umwaka wa 2023 murano makuru y'ikirundi twabateguriye kuri wa kane naye akaba ashingiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mustanteri wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura aratungwa urutoki n'abanywanyi ba koperative Sangwe ko yanyuruje amafaranga bagenewe arenga miliyoni 250,000. Bamaze iminsi itatu batagira amazi n'abanyagihugu muri quartier Musama ya mbere muri zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura bagasaba rejigeze kubatunganiriza na cyane cyane ko muri kino gihe ikiza cy'indwara ya korera cyamaze kwibonekeza mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu nabo muri zone Muyira bavuga ko batozwa amafaranga y'iterambere ry'umutumba ariko ayo batozwa bavuga ko ari umurengera bagasaba ko izo nterano z'agasakisaki zo hagarara. Saya gusa twabateguye n'ayandi muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubahara musa makuru twateguriye tuyahere ku nkuru y'umutekano muke iciye ku masonga abantu babiri bapfiriye kuri uyu wa kane mu binogo byahora birimo ibitoro byo muri station Nyabiharage mu gisagara cha Gitega. Makuru atangwa n'ababibonye akavuga ko abagabo babiri bariko baroze ibyo bikono byahora bibikwamo igitoro bacabura impwe mu mugiyo station hafi yahari abasirikare. Abasirikare batatu bari baje gutabara bakavuga ko bahatswe nabonye kwasiga ubuzima bose bakaba batabawe n'igipolisi kirero gukinga impanuka. Abakomeretse bakaba baca yanyarukanwa ku bitaro bikuru bya Gitega aho bariko baravurirwa, abasezeye isi nabo baciye bajanwa mu buruhukiro. Abari ngaho bakaba basaba ko ku mastasiyo mwene nayo hoshigwa ibyuma byo gukinga impanuka. Tukiri aho nyene igitega hari umunyagihugu wo kumutumba Birohe ariko musego inyuma yo gukubitwa n'imbonera kurezi rongo n'umuyobozi w'ishure ishingiro rya Birohe azufize na rya Prote gacura buhoro. Abegereye umuryango wiwe bakaba basaba ko avuzwa abamukubise nabo bagakurikiranwa n'ubutungane. Iyi nkuru tuyibaze Signorine Nijimbere.
Uwo munyagihugu ari ku musego ni Niyongabire asanzwe aba ku mutumba Birohe. Amakuru ava igitega mu Birohe avuga ko yakubiswe mu ijoro ryo kuwa kabiri buca ari kuwa gatatu. Abamukubise akaba ari imbonera kure zariko zirakizura hafi y'ikambi ya gisirikare bita Baje, bakaba bamukubise babanje kumuboha. Bamaze kumukubita baciye bamujana ku kirindiro kiri kuri kaminuza yita Nkoma ngo ajanwe mu gasho, ariko Inyamirama birongo ico kirindiro yanka kwakira umuntu amagara yiwe atameze neza.
Kari bitatu kumugoroba aho umuntu yitwa Rishari Niyongabire avuka mu biro yagomuka guhimbanira kure ziriko zirakizura ndita kuri Bagi arakubitwa arashaya. Abamutabarije basanze babanje kumuboha baje kumubwira indembe aca baja guta ari hafi ya kaminuza itekera Gitega nyene bamusize baziko yapfuye ariko Imana yarakinze none abantu bake bamutora aca mujyana kwa muganga yaraboreza igufa arasinzikara ngomba ko yari yanatsaye n'ubwenge. Abamukubise barazwe kubise n'umuntu yitwa Prote ndege kere wa ikofo Birohe bigaragara ndetse ko nayo batana mu menyara mu twe turifuza ko ubutunganirwa bw'abantu bagakurikiranwa.
Nk'uko ayo makuru abandanya bivuga, izo mbonera kure zirongowe na Prote asanzwe ari umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Birohe bakaba baciye baja kumuta mu gashamba kari hafi iyo kaminuza aho yahavuye atogwa n'abarengana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu baca bamujana kwa muganga. Abanyagihugu bo mu Birohe basaba ko ubutungane bwokurikirana abo bamukubise bagahanwa bimwe by'akarorero. Radio Inzamba nituraronka Prote umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Birohe avuga ko yararongoye imbonera kure zakubise uwo munyagihugu wagira ico avuga kuvyo yagirizwa.
Signorine Nijimbere arakenuye tuva Gitega tugende hariya mu Rumonge aho hari umugabo yatowe aboshe kandi iboneka ko yataye ubwenge mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bikaba byabereye ku mutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge. Abanyagihugu bo muri iyo komine bakaba bateye umuti muhagaze n'ubugizi bwa nabi busa n'uburiko muri monogoza muri iyo komine. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Abosha amaboko, abosha amaguru, akaba aboheranije n'ibice by'irondoka umuntu w'umusore yatowe mu cagucaga ubu wa kane. Uwo musore abamubonye bavuga ko hatashobora kuvuga yatowe ku gacimbira igisagara ku mutumba Mutambara ni muri zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. abanyagihugu kuri uwo mutumba bakaba bibaza ko yabaje gutabwa ngaho n'abagizi ba nabi uba bamuhoheye handi hantu hataramenyekana. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baje kwivuza ku bitaro vya Rumonge akanemezwa namwe mu masoko mu baganga avuga ko mu ijoro ry'uwo gatatu nyene hari uwundi muntu yazanywe kuri ivyo bitaro n'abanyagihugu yacumiswe imbuga itanyishi cane. Abanyagihugu muri komine Rumonge baratewe umutima uhagaze n'ubwo bugizi bwa nabi bumaze iminsi bwibonekeza. Mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama guheze hari abantu batari bake bafashwe batashe bagirirwa nabi mu ijoro mu makaritiye atandukanye y'igisagara ca Rumonge. Amakuru atangwa n'abanyagihugu hakavuga ko uwo mugwi w'abasuma wafata abantu mu izosi ukabanigura imbere yuko ubambura ivyo bafise nk'amatelefone n'ibindi. Nta n'umwe arafatwa muri abo bagizi ba nabi nk'uko amasoko yacu mu gipolisi abishikiriza. Abo banyagihugu bakaba basaba ko umutekano wokongerezwa gusumba bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi gufata mu minwe ico kibazo kugira ngo ubwo bugwi butuzwe.
Kawenzo sabe ara keno ye hama kurutuwa wateguri yetu ya wanda nize muri zone ya Kanyosha muri karitie musama ya mbere aho abanyagi ugu wafuka kwa maze imistato patagira ni majamazi basaba rejide zo kubatunga niza na chanchane kwa mulikino gihe ikiza chindu wala ya kwelela kimaze kibonekeza mwiche vitandu kanji gisagara chabu jumbura teki ngurutu iwaze Pierre Gahungu.
Abo banyagihugu bavuga ko n'ivyahuha vyahuhutse kuko n'ubundi mu kuyaronka bayavoma kuva isasa itazijoro gushika mu gatondo agacagenda. Ariko rero bavuga ko ivyo bitari bikibatera ikibazo kuko bari babimenyereye.
Uramaze iminsi igera kuri itatu ndafata amazi n'ivyahuha vyahuhutse kuko mu minsi isanzwe badufata amazi guhera igihe c'isaha itandatu z'ijoro gushika isaha cumi n'imwe yatize isasa na ziriya bagiye. Mudasaba yuko tubinda kujuka mu ijoro buja kuvoma ariko ivyo twari twabimenyereye.
Basaba ishirahamwe rigidezo kubanza gutorera inyishu ikibazo c'amazi aho kuja mu rudandaza rw'igitoro. Ivyo bakabivuga bisunze ko indwara z'ivyaduka zifatira ku isuku rike nka korera na korona vyasubiye kuba ndanse.
Basaba rero yuko rigidezo yobanza gutunganya igikorwa yashinzwe cyo gutanga amazi mu banyagihugu kuko tangura gushyira ingufu nyinshi mu kuja kuzana igitoro kandi atari co isanzwe ijejwe mu ntunganyo zabo. Korera yateye ikiganiro ry'amagara y'abantu bumaze kuvuga yuko korera yabonetse nazo yuko atacandikazi rejide vyakora atari ukubagerageza gutanga amazi. Turetse n'iyo korera ni covid baduhimiriza gukaraba bandanya ivuga ngo mbere hari n'amakuru avuga ko hari ubundi bwoko bw'iyo covid nyine bwagaruka bwabonetse mu Burundi. Ibyo byose murumva yuko ari ibintu bituma twebwe abanyagihugu cyane cyane tuba muri aya makaritie abayabaye tugira ikibazo tudafite amazi.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone uwujejwe igisata c'amazi mu ishirahamwe Rejidezo kugira ngo agire ico abivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Pierre Gahungu arakenuye tumire amate turi tubanaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
amakuru twabateguriye tubandarize mu gisata c'intwari bereye aho abanywanyi ba cooperative Sangwe bo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bagiriza mu stantere yo komine Renovasi ndayihebura ko yanyuruje amafaranga yarabagenewe amafaranga arenga imiliyoni 250,000 basaba ko uyu mustantere yasubiza kandi agakurikiranwa imbere y'amategeko. Sivyo ga Edi Claude nini nahazo?
Abanywanyi ba cooperative Sangwe yo muri quartier ya commune Mukaza bagiriza mu stantere ko yanyuruje amafaranga angana miliyoni 10 kuri cooperative imwe ku miliyoni 20 leta yari yashize muri cooperative za quartier 26 zigize iyo commune. Amafaranga yose hamwe yanyurujwe akaba yababa miliyoni 260,000. Amakuru ava mu banywanyi bayo makoperative avuga ko kugira asigure ubwo bunyonyezi mu stantere ya commune Mukaza Renovasi ndayihebura ngo yashinze agahinguriro kifu y'ibigori ariko nako ngo kakoze ukwezi kutarenga kumwe. Abanyagihugu basaba ko mu stantere ya commune Mukaza yosubiza ayo mafaranga mu kigega cy'ayo makoperative Sangwe.
Mustantere wa Mukaza ni yigeze yemera yuko ayo mafaranga ashikira la population wewe kuri tranche ya mbere itariki n'umwe cya 5 ya 5 thank you niyo no kuvuga natwe abandi la population so beneficia kandi mahera na mahera y'igihugu na mahera tuzokwishura tutayishe na mahera tuzokwishura n'abantu bashoka na mahera y'igihugu ego hanyuma ke twese fase bayashyira ki angiri ibintu by'ubwenge ngo agiragire ishyirahamwe iyo banki kayizine kayingura isibigori ishaka shyira ngaho hasi ndi kumbona ahantu kuri foye munsi yo kwa bayita ngo kwa David kuza kumuhabona hajya hari ahantu ikigo cy'abafurera yakoze ngira ngo nkayemo ademo nkayemo ikirugara mba akaba yabikoranye na n'uwitwa Akbar wa Akbar ni Angadre kominare wa makoperative muri Mukaza ashabikorana na chef de zone Adjeri wo mu Bwiza yitwa Mudogi Salvatore ngore bagiranye ayo manyanga kugira ngo bibe ayo mahera twebwe bibe igihugu
uruganda rwa radio Inzamba rwagerageje kurondera renovasi ndayihebura mu stade wa komine Mukaza kugira ngo atange umuco kuri iyo myidogo y'abanywanyi b'amakoperative sangwe ya komine arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Edi Claude nazwe arakenuye turangize amakuru twabateguriye mu gisata cindero abavyeyi babana biga mu mwaka wa gatanu B ku ishuri shingiro rya Gatwaro ni muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba batewe amakenga nuko gushika uyu munsi abana babo batararonswa amanota yabo y'igice ca mbere kandi uburuko bw'ico gice ca mbere bugiye kurangira kugira batangura igice ca kabiri nane nsiguro bavuga ko bahawe ariko bakavuga ko bamenye ko ibura ry'amanota y'abanyeshure babo byatumwe n'uko umuyobozi w'iryo shure rya Gatwaro atumvikana n'umwigisha basaba ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba gukura ico kibazo mu nzira bakaronsa abana amanota. Reka inkuru tuyibaze Evelyn Mukeshimana.
Gushika uno munsi nta muco uratangwa n'ubuyobozi bw'ishure kucatumye abo banyeshuri badahabwa amanota yabo. Umwigisha w'iryo shure niwe yamenyesheje abanyeshuri ko atatanga amanota kumva zitamuvuye ku ikibabaza abavyeyi cane nuko no kuva amashuri atanguye kuri uyu wa mbere tariki 2:0 n'ubu abo banyeshure batariga
barikeje yuko abana bari bwirwa amanota umwigisha yarateguye ko abwirwa kubwira abana amanota avuga yuko adashoboka kubwira abana amanota kumva zitamuvuye ku igice ca kabiri catanguye ku munsi wa mbere arikeje yuko abana bari bwirwa amanota babura kandi kugeza n'ubu kuva ku munsi wa mbere abana ntibayiga.
Amakuru abavyeyi bamaze kuronka nuko ivyo vyoba vyatewe nuko hari ukutumvikana hagati y'umuyobozi w'ishure shingiro rya Gatwaro n'umwarimu wo mu mwaka wa gatanu B bagasaba abategetsi ko bakura mu nzira ico kibazo.
Umuntu twumva tumva yuko ico shure sanduka hari icuka kitameze neza kiri hagati umwigisha sande yigisha ishure umwaka wa gatanu n'umuyobozi rero ntituzi ko ariyo mvura yabatumye kumbure aho dukukora tuma kumbure abana batakirwa amanota abana bagatuma bagwa mu mpore natwebwe abavyeyi biratuma tuja mu mpore.
Uruganda rwa radio Inzamba ntirurashobora kuronka uyo muyobozi w'ishure shingiro rya Gatwaro naye mu buyobozi bw'intara ya Makamba bavuga ko ico kibazo batari bwakimenye ariko bagiye kucitaho kugira bagitorere inyishu.
Evelyn Mukeshimana arakenuye naho nyine duce dusozerera amakuru twabateguriye. Nshimire mwese mwarimu duteze yombi, nshimire bagenzanje bayatorokanije bomfisi niongere na batikije nkabanda bifuje guhorana urweze mubanyu no mu byanyu mugire n'umugoro wa mwiza.